nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwenye mwenchuti na mwe wakunzi wa radio nzamba gateka kawe kazi makuru yokuru mwusi wa mbele turi kwenye kezo jatu minakata andatu nyakanga numwa kawimbi na mirongiwi na kane amakuru tukwa wategu yetu ya hira kungingo nguru nguru zia gize igiciro cy'isukari cyaraye kidugirwe na leta y'u Burundi aho bagikuye ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu bakayishyira ku bihumbi umunani by'amafaranga y'amarundi ku kiro. Abanyagihugu kuva bumvise iyo nkuru bavuga ko ubwanwa bwapfuse umunwa narya ngo bari mu bukene butagira izina. Mwishyirahamwe urukomu rirurwanya ibiturinseza kuwajya amatungo ya leta naryo risaba kwicarira icyo kibazo vuba na bwango. Kuri uyu wa mbere naho igenekezo rya 16 nyakanga umwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025 watanguye mu gihugu cyose cy'u Burundi. Mu runani FENASEB bavuga ko leta hari ibyo ikwiye gukora kugira ngo ubumenyi bwiyongere na cyane cyane kongereza ibirasi by'amashuri cyo kimwe no kuronsa abigisha ibikoresho bikwiye by'inyigisho. Saya gusa twabateguriye n'ayandi mukanya nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa amakuru twabateguye tuyahere mu bijanye n'ubudandaji. Leta y'u Burundi bicishije mu ishyirahamwe rihingura isukari sosumo ryaraye rifashe ingingo yo kuduza igiciro cy'isukari kuko nari mpereje kubabwira ikiro cy'isukari cyahora kibugwa amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu mu mafaranga y'amarundi cagiye ku mafaranga ibihumbi umunani ni ukuvuga ko cadugijwe inshuro zirenga ijana ku ijana. Iduzwa ry'amafaranga y'igiciro cy'isukari ni itegeko nshikiranganje riherutse kujaho riha uburenganzira abadandaza babishoboye kwinjiza isukari mu gihugu hamwe n'ibyo ishyirahamwe susumu rikoresha byaduze ibiciro mu makungu. Umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'isukari sosumu General Major Aloyizi Ndayikengurukiye yabimenyesheje mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere. Yongeye amenyesha ko hisunzwe n'ubushobozi bw'abayikenera akizera ko bazokwikika mukiza mu kuduza ibiciro bazogabanuka. Tumutege yompi.
Abadandaza baratanguye kuyizana bayikuye hanze. Ibiciro biri hagati y'ibihumbi umunani n'ibihumbi cumi na bibiri rero nibyo byaratumye tuca tugerageza kugira twisunge na n'ibyo biciro kuko tugumije igiciro cy'isukari kuri kiriya giciro na ya sukari twaravuga ngo ntiboneka. Ubu ntiyosubira no kuboneka kuko haca haba bimwe by'ubusuma by'abadandaza bakaca yikora muri sosumo agacaja kuyigurisha kuri bya biciro by'ibihumbi cumi na bibiri yiyita yuko ariyo yakuriye hanze.
Hamaze kuboneka ubwo ruhusha rw'uko abantu bose bashobora kwinjiza isukari babishoboye, harabibajije bati igiciro noneho gica kimanuka, none ni kubera iki byabaye igihushanyo?
Kubera isukari iva hanze mu isanzwe hajya ishika izinje kuko no muri ayo masoko yo hanze nabo bayirangura izinje. Twarashoboye mbere no kugira inama turi kumwe nabo nabo mushikanganje kudandaje baratwereka ko henshi bayishikana iri hagati y'ibihumbi indwi n'umunani atarana dandaza
isukari. Uno munsi harabaye ubwigenge ko ubishoboye ayinjiza, none uruhara rwa leta ruca uruburuhe kugira ngo igiciro ntigihave kiremereza umunyagihugu?
Leta iravuze uruhara rukomeye kuko niyo icungera ibyo biciro. Mu bashaka twebwe ibi ni ibiciro twashitseko mugabo turiho turashiraho icyo bitako nta bitya na bitike ni uburyo bwo guharura neza amafaranga isukari tuyikorera. Uno munsi niba twayigurishije kuri ayo birashaka gushikasanga mu mwaka uza turamanuye cyane ugasanga byahindutse. Hariho rero akarusho ku badandaza ko bahora banidoga bashaka yuko ka nyungu ari gatoya
koko raba ko abadandaza bunguka byaba bifitanye isano na hamwe isukari yahora igora kuboneka.
Birashoboka kuko urumva iyo abona ko akanyungu ari gatoya hajya baca barondera ukuntu buduza mu kanyungu ugasanga bariko baraduza mu buryo butemewe n'amategeko. turibaza ko ibi bizogabanura bimwe bahora bagira byo kunyegeza isukari
bamwe banyagihugu baganiye na Radio Nzamba gateka kawe bari yamiriza ryo zuzwa ry'igiciro cy'isukari bakavuga ko batabona ingene bagiye kubaho narijya bari mu bukeneye butagira izina basigura ko amazi yarenze inkombe tubumviriza
ari twumyuse twumvise ko leta izo ingingo yuko iyo cy'isukari kimwe ko mu 2035 kizaza kurumba umunani ibiro ibintu bitabyigira bibaho aho ibiciro biduzwa ku urwo rugero yateye ubwoba igihe abarundi tubwibereye mu tubibereye mu bukene singe rero umva ko ari naho turahebye sinzi uwuzo dutabariye azoza aturutse amazi afite n'igishoboka kuduga ku urwo rugero ariko mu gihe ngwi rwaho iwacu
ni ukuri n'akamaro amazi ntafite yapfa uyiboneke aho ikiro kiva ku 2035 kigaca ku 2008 bashavuga yuko bariko barakoraga mu mwene gihugu ubunyagihugu yorohegwe bakashavuga yuko leta ari mvyeyi ari nkozi ni ukuri turababaye kandi turagandaye by'ukuri turababaye cane ntituzi n'ico turaba dusaba leta kuko leta ubwayo ibaza mikoro y'ibintu by'igihugu ingene ameze kurunga ibihumbi umunani by'igihugu isukari udafise n'ibihumbi bingana by'igihugu ikiro ubuntu byose barabidukije wari uwo muceri ubu n'ibihumbi 2025 kwanje ni harage umwe bizema ibintu bitatu maze natanu ikintu cyose n'ikibiri cyo twa bajya maze batanu ubwo bari gihu
imana baravuga ngo isukari ngo twa bahaga mu byango bya cyangwa icyo n'ari kuhanze bega ari kuhanze bo kugira bashobe mu bunani bega bari ari ko ugiye tugura cyangwa 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 cyangwa
cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa najyo ryakubiswe n'inkuba ryumvise ingene igiciro cy'isukari cyadugijwe ukuraho kandi mu gihe abanyagihugu bugarijwe n'ubukene butagira izina iryo shirahamwe risaba leta y'u Burundi kwicarana nabo basanzwe bakorana mu gisata cy'ubutunzi kugira ngo batorere inyishu irama ico kibazo cy'ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa harimo n'isukari dutega matwi Jean Nduwimana n'umuvugizi w'ishirahamwe Oricom
turabajwe gose nuko ico kidandazwa kidandanya kibura kikabura kandi dusanzwe tuciyimburira ngahe mu Burundi ntitubona rero ingene buva ku mafaranga 3000 bagagishira ku mafaranga 8000 kandi tuzi neza yuko ico kidandazwa kibandanya cimbuka igikaju kibandanya gitegwa kandi cimbuka turabona neza ko iryo duzwa igiciro ku isukari hari byinyagije inyuma turabona yuko bashobora kuba bariko baragomba yuko badandaza ibyashira hamwe sosumo maze bakagegurira umwe murazi neza ko ubu abatware abari mu nzego z'igisirikare n'igipolisi usanga ari abadandaza rero birashobora gushyira yuko hari ubushaka kwikika mu kiza agacagura maze ikiraka cyagishira nko ku 2600 kugira ngo abarundi bavuge ko bibaruhutse kandi ku by'ukuri batuba basanzwe bafatiwe amaboko mugongo kugira ngo nta numwe atayobewe yuko ibidandazwa byankenerwa aha mu Burundi bibandanya biduga ku murindi muremure atacamira kandi hari habatware kubahemberwa ico nyine bahemberwa kubungabunga ivyimburwa by'igihugu cacu bahemberwa kubungabunga ivyerekeye ibiciro mu gihugu cacu cy'ibidandaza ariko murana yuko arakamara amaza muzi neza yuko isukari ari ikintu gifasha abana kugira bashobore kujya ku ishuri isukari nicyo kintu gifasha abantu bagwaye mu bitaro kugira ngo bashobore kuronka utuguvu twebwe rero mu ishyirahamwe Oricome dusabye leta y'u Burundi kuca bicara vuba bwango kugira ngo batore umuti urama ku vyerekeye ico kidandazwa cy'isukari.
Inzamba
tubandanye amakuru twabateguye mu bijanye n'umutekano muke w'umukenyezi yazwi ku izina rya Carolina Mfagutunga wo ku mutumba Mugano ni muri zone ya Mugano ni muri komine Giteranye mu ntara ya Muyinga yasinzikarijwe ubuzima be n'umwuzukuru wiwe ku mutaga wo ku munsi wa gatandatu n'umugabo yitwa Anicet riri mu nda abifadikanije n'umukenyezi wiwe nk'uko amakuru avaho imugano avyemeza. Uwo mutamakazi n'umwuzukuru wiwe akaba basindikarijwe ubuzima bakubiswe imipanga. Imvo y'iryo sindikarizwa ubuzima akaba ari amatati y'amatongo ari hagati y'uwo mutamakazi riri mu nda n'urubanza rw'itongo rukaba ruri muri sentare nkuri isubiramwo yo mu buraruko bw'u Burundi nk'uko umuryango uvyemeza. Uwo mutamakazi muri kino gihe akaba arwariye mu bitaro byo ku Mugano, nayo umwuzukuru wiwe yababaye ukuboko ngo akaba ariko yivuza ataha. Abakoze icaha bakaba bacidegembya gushika n'ubu. Umuryango w'abasinzikarijwe ubuzima basaba inyamirama binajerwe intwaro gufata atakirenze gusabwa abakoze ico caha. Amakuru twabateguriye kuri Radio Inzamba gateka kawe tuyabandanije mu gisata c'indero. Aho umwaka w'ishure w'2024 w'2025 watanguye mu gihugu cose c'u Burundi kuri uyu wa mbere. Uyu mwaka w'2024 mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa mbere n'urunani FNASEB rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi basaba leta y'u Burundi kongera ibirasi by'amashure abanyeshure bigiramwo, kongereza intebe zo kwicara ko mu mashure co kimwe no kuronza abigisha n'abaregwa ibikoresho mfasha nyigisho kugira ngo inyigisho zitere imbere n'akanovera kiyongere. Antoine Manuma arongoye urwo runani akibutsa abigisha ko bakwiye kugumana kumuzirikanyi ko agateka kabo aribo bazogaharanira mu bumwe bwabo. Tega amatwi Antoine Manuma arongoye FNASEB.
Utunganiriza abigisha bakuwaho bakora 2016 na 2017 bakajanwa kure yaho bari basanzwe baba canke kure y'imiryango yabo, gutyo uburuhe n'umubabare bafise bugabanuke. Kuronsa amashuri abigisha akenewe gukosora amakosa yaranze ishigwa mu ngiro ry'umugambi wo gutunganya imishahara abahawe ubuzi butari bwo bukosogwe. Habe isuzumwa ry'imyidogo ifatiye ku mpapuro z'umutsindo za kaminuza kuko ishobora kuba ifise ifatiro. Habe mbere isuzumwa ry'uwo mugambi muri rusange gutunganya imishahara kugire ijane n'ibihe kubera agaciro k'ifaranga ryacu ibura ry'igitoro byatumye ibiciro by'ibintu byankenerwa biduga cyane ku masoko. Gufasha kugira abarezi abanyeshure bashike ku mashure ku gihe cyane cyane igihe igitoro coba cyakenye. Gufata ingingo zibereye kugire abana bagume mu mashure ibitigiri by'abaheba bigabanuke. Gufatira ingingo ruhasha abo bose bashurashuza abana b'abigeme baba abigisha canke abandi. Gushira imbere ibigani kugira ngo ingorane zose zitoregwe umuti urama wumvikanyweko. Ivyo rero bikaba bisabwa leta abigisha nabo tukabasaba gukomera ku muheto barerera u Burundi kuko urwaruka rw'uyu munsi nirwo Burundi bw'ejo. Ariko bagumane kumuzirikanya ko agateka kabo aribo bazogaharanira mu bumwe bwabo. Umwaka w'ishure mushasha utanguye mu gihe cyo kwitegurira amatora. Amatora akazoba abana bari ku mashure. Urunani rw'abasindika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho mu Burundi FNASEB rusaba abanyepolitiki kwiyubara birinde gusamaza urwaruka kuko imirimo rujejwe ari ukwiga gusa. Bamenye ko amashure atari ibibanza byo kugiriramwo amanama igihe abana bariko bariga. Dusabye abayobozi b'amashuri n'abarezi kwama bitwararika akaranga mutima ivyo gucanishamwo abaregwa bitwaje imigambwe bakomokamwo babigire umuziro.
Imbere yo gusozera aya makuru tubabwire inkuru iciye ku masonga mu gisata c'inkino. Muso gatandatu niho ihiganwa mpuzamakungu ry'urukino rwa volleyball ku musenyi bita Volley Beach ryarimaze iminsi ribera i Bujumbura ryarangira. Mu bigeme igihugu cy'u Buyapani cyo cabaye ica mbere gitahukana igikombe n'imidari y'inzahabu, hakurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaye za kabiri, nayo Ububirigi bukaba bwabaye bwa gatatu. Mu bagabo Ububirigi nibwo bwabaye ubwa mbere, hakurikira Hongiriya. Ububirigi nabwo nyene bwaronse igikombe n'imidari y'inzahabu muri basketball, naho umugwi w'urunani warayotsinze urukino rwa mbere mu nkino za nyuma za playoff. urunani rukaba rwatsinze Dinamo ku manota 68 kuri 58. Lemesha nayo yatsinze Tigers amanota 79 kuri 73, abo bakaba bahiganirwa ikibanza cha gatatu. Inkino zikurikira zizoba kuri uyu wa gatatu isaha 9 hagati ya Tiga na Lemesha n'isaha 11 hagati ya Dinamo n'urunani. Aha mukamenya ko ubutwara igikombe cha playoff atsinda inshuro zine. Nino ngaha duciye dusozera makuru twariko turabashikiriza. Nshimire mwe mwese mwariko muyatega yompi. Bonfisi Nyongere nabashikize, ndabifurize kuruhanirwa mu byanyu n'umubanyu n'agahwara.